Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe nchuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongoye amakuru no mwanya ashimikiye hanini ku myiteguro ya kamara mpaka mu Burundi
washaka kumenyesha barundi cyane cyane abo byerekeye ko umuntu wese yiyandikishije akaba afise taga papuro bita resepise cyerekana ko yiyandikishije abo bantu bose bararekuriwe gutora.
Uyu ni Pierre Claver ndayicariye aramutswa mu rugujeje gutunganya amatora mu gihugu cy'u Burundi seni aha yari kwahumuriza abatashoboye kuronka amakarata yitora mu kiringo cari gitegekanijwe. Iyo nkuru co kimenyerekeye isozerwa ry'imyamamazo yo guhimiriza gutora ego canke oya muri kamara mpaka yo kuri wa 17 mu Burundi ni mukanyi sase mugume ku maradio yanyu. Mu minsi itatu gusa abarundi bazokwerekana bice mu matora ya kamara mpaka nimba bashaka kwibwirizwa nshingiro rihinyanyurwa canke gigumira uko riri abashigikiye go canke oya bose basozereye ibikorwa bari bamazemwo indwi zibiri bahimiriza abanywanyi bayo. Ariko imbere rero yuko tubabwira ingene ivyo bikorwa vyasozerewe mu rwiseni urahumuriza badafise ikarata y'amatora yuko bazoronswa bundi buryo bwo gutora hidonido na mugenzi wacu ibujumbura Evariste Nzikobanyanka.
Kuru w'Imana igihe cy'isaha 11 n'iminota 30 z'umugoroba niho harangira igikorwa cyo gutanga amakarata y'itora ku butaka bw'u Burundi ajyo nayo akazokoreshwa haba mu matora y'ibwirizwa nshingiro kugenekereza rya 17 ukwezi kwa gatanu turimwo no mu matora y'inzego mu mwaka wa 2020 icibonekeje. Kuru w'Imana nuko kubiro abakije imyaka yo gutora biyandikishirije ko hibonekeje abatashe badahawe iyo makarata bamwe bibajije icazo cakoreshwa. Mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uno wa mbere umukuru w'umurwiseni Petero Caravelle ndayicariye yatangaje icyo makarata agiye gukoreshwa
kuva uno munsi amakarata yose atatowe na beneyo agiye gusubira ku rwego rw'ikomine ari gosesi. Ayo makarata agiye ku rwego rw'ikomine ari yosesi dusavye ko umukozi wa sepi akurikirana iby'amatora ku rwego rw'ikomine ariwe agiye kuja arayatanga ku munsi kuva no munsi tariki 14 gushika itariki 16 z'ukwezi kwa Rusama kandi ico gikorwa zogikora ku munsi kuva isaha imwe n'igice mu gitondo gushika isaha 11 n'igice. Ico kintu kiratomoye kirumvikana no kuvuga ko abarundi batatoye makarata cyane cyane bafise ishaka yuko boja kuyatora kuko hazoba ari umukozi ayabaha.
Warongoye umugwiseni akuri inkoni kugishitsi abatazigora kugira bashike ku biro vy'amasesi biri ku makomine gusaba iyo karata atari uko na ku murwi wo bagira nkuko uburongoye abishikiriza bisigura ko ataburenganzira bazoronka bwo gutora. Mu mugambwe Sankanya Frodebu bashima iyo ngingo ya seni yo kuronsa amakarata y'itora abatayahawe mu kiringo cari gitegekanijwe. Petero Caravelle Nahimana umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe asaba gusa ko vyokorwa neza atakwikika mu kiza bigiyemwo. Iruhande y'abataronse amakarata y'itora mu kiringo categekanijwe hari umugwi w'abarundi utisanze ku ntonde. Umukuru w'umugwi seni ashikiriza ingene abo barundi bazitaba amatora y'ibwirizwa nshingiro. Petero Caravelle ndayicariye asigura ingene bizogenda.
Twashaka kumenyesha abarundi cyane cyane abo byerekeye ko umuntu wese yiyandikishije akaba afise kaga papuro bita resepise cyerekana ko yiyandikishije abo bantu bose bararekuriwe gutora. Ariko ku munsi w'itora bazorinda kwerekana ako gapapuro bita resepise bongere berekane ikarata karanga muntu bakoresheje umunsi baje kwiyandikisha bongere baje kuri vya biro biyandikishirizamwo ubu bizokwitwa ibiro vyitora.
Umukuru w'umugwiseni ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu afise akamatera barongoye imirwi y'amatora ku nzego z'intara n'amakomine. Ako kamo nako kuzorohereza uwo wese azobitura afise ivyankenerwa bimuha uburenganzira bwo gutora ibwirizwa nshingiro. Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Evariste nziko banyankara kenuye na nabicero ku masonga nkitangura ibikogwa byo kwamamaza ego canke oya mu matora kamara mpaka imirije mu Burundi byasozerewe kuri no wa mbere mu gihugu cyose umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wasozerere mu gisagara cha Bujumbura aho umunyamabanga wayo mukuru yasiguye ko gutora ego badi gutora ego ari bwo buryo bwiza bwo kwikura muco yise hivyara vy'abakoloni reka ibindi tubaze mugenzi wacu Bujumbura Arimonzi Imana
Kira wa koloni. Kiri nwalo zivya aduka. Kira pedese.
Evariste ndashimiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ariko arasigura igituma bari muri uwo mugambwe bazotora ego ibwirizwa shingiro rinyanyuye yemeje ko umugambwe CNDD-FDD ari bo bajeze mu ngira amasezerano y'Arusha akavuga ko uyo mugambwe icyo bankara amasezerano y'amagaburanyama adashira imbere ineza y'abanyagihugu
Abavuga yuko rero amasezerano y'Arusha atatubereye akaranga nibabimenye bisubire umugambwe CNDD-FDD niwa wonyene wemeye ukemanga kuyashira mu ngiro kuko abandi bobo amasezerano y'Arusha bayabonamwo amagaburanyama gusa nuno munsi mwagenda mubabaze ubabwiye amasezerano y'Arusha bumba kuja ku butegetsi udatowe ugiye ku butegetsi nawe udatowe iminsi yose nta chamarira bene gihugu kuko nacho abara mutumye nico gituma twebwe mu gabe CNDD-FDD gutimba ta demokrasi twabishize imbere kugira ngo haze uburongozi burimwo abitorewe na bene gihugu
uyarongoye CNDD-FDD yavuze ko gutora oya ari gusubira inyuma mu gushaka guhika ibanza abakoloni ndayishimiye yavuze ko gutora ego ari gutora iterambere ry'igihugu
Abakoroni bavuga ngo ntiharagera intumwa zabo muri PDC nabo bakavuga ngo tora oya ubuze ngo oya uzobuvuze yuko umwe n'igihugu atagira gaciro mu Burundi nawe wagateka kauzo bukikuye ko uvuze oya uba wemeje kwazo kwa mu butegetsi bw'ubwomekerano bumwe buva mu masezerano y'amomekerano oya nukutabone yuja niyumva ushaka kuzimuruka rero tora ego Ego ni ejo, ego ni heza. Savya barundi bose bagashira ubwoba, batore ego.
Agarutse kuri zimwe mu ngingo zahinyanywe mu bwirizwa shingiro rishashe, yemeje ko abo yisa batovyi batazosubira kuja muri leta.
Ni bwirizwa shingiro rishashe. Babarongozi babomekerano ntibazosubira kuronka ikibanza. Abarongozi babomekerano Niba abandi bagwanya leta bayirimwo kugira ngo haza abarongozi baje gushira mu ngiro imigambi abenegihugu batoye ibwirizwa shingiro rishasha rirani uburenganzira intwari zose inkerebutsi yuko bashobora kuja mu nzego zitunganya imigambi abenegihugu batoye mugabe intovyi abaza gutoba nta kibanza bafise
iyindi nyingo yagarutse ko niyo abafise ububira bubiri badashobora kurongora inzego nkuru z'igihugu ndayishimiye yavuze ko ivyo byakozwe harabwe kahise kuko be nabo bantu bahemukeye igihugu
inzego nkuru z'igihugu ni ngombwa ko zitwagwa n'umurundi adatambikije adafise udutima tubiri
Umugambwe CNDD-FDD warangije igikorwa cyo kwiyamamaza gutora ibwirizwa shingiro rinyanyiwe mu gisagara cya Bujumbura mu gihe yari yitezwe ko umukuru w'igihugu hashika akanashikiriza ijambo Perezida Nkurunziza ntiyashitse umunyamabanga mukuru w'umugambwe akaba yavuze ko umukuru w'igihugu yafatiriwe n'ayandi mabanga igikorwa cyo kwiyamamariza itora ry'ibwirizwa shingiro rinyanyiwe cyarangiye kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 14 kwezi kwa gatanu 2018 ni mu gihe cyari cyatangwe kwigenekerezo rya mbere kwezi kwa gatanu 2018 amatora y'ukwemeza cyangwa guhakana ibyanyanywe mu bwirizwa shingiro akazoba ku munsi wa kane ni kwigenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatanu 2018 ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Raymond nurunani amizero y'abarundi gwasozereye ibikogwa byo kwigisha no guhimiriza gutora oya hagaton wasarongoye ugurunani yabwiye abaje kumwumviza ko kubona CNDD-FDD isigura ko gutora ego bizotuma amasezerano amwamwe anweguka arukwibagira iyo bavanywe n'amasezerano y'Arusha rekumenyesha makuru ijwi rya Amerika igitega Fidel Antoine Sabimana yakurikiranye ivyo nkuru atugire kumuriri
Igeti sa munani minota mirongo ibiri n'itanu zo kumuhingamo niyo umushinga amateka agatogwa sarongo runana mizero y'abarundi yashika ku musozi wa Zege wahanami igisagara cha Gitega yajereka juna abandi banyepolitike basangiye urugamba rwo kwigisha gutora oya mu matora y'ibwirizwa shingiro ateganijwe kuba kuri no wa kane w'indwi. Muri abo twovuga nka Evariste Ngayimpenda yahoze ari ndongozi mugambwe Prona Leon Sengunda Kumana icegera cy'umukuru mugambwe Frodebu n'abandi ku musozi wa Zege basanganiwe n'abanywanyi babo baturutse mu mpande zose z'u Burundi aho nimbwe bari maze kurangiza urugendo rw'ibirometero indwi bavyina indirimbo zo gutora oya. Ugo rugendo rwabakuye muri karitsiye ya Magarama aho bita kuri Plus baca mu gisagara hagati batera baduga ku musozi wa Zege ahavugiwe amajambo bamaze gufata umwanya w'umunota umwe wo kwibuka abarundi b'inzira karengane bishwe mu cibitoki no muri komine ya Ntega mu ntara ya Kirundo.
Abo rero baraye basezeye iyisi batabishaka abo bo mu ruhagarika nawo ku Ntega tubanze dufate umunota umwe tubibuke.
Agato gwasa yamenyeshe kubwirizwa shingiro rigiye guhindurwa arije abari ku butegetsi bamubwira ko yokwemera agaheza akava ku rubuga rw'intambara.
Turi mu biganiro Arusha si Arusha ni Dar es Salaam muranunga umukuru w'igihugu intumwa yiwe atwara CNDD-FDD uyu munsi Varisito ndayishimiye. Ikintu cya mbere batsindagirira ko kwa rukwemera amasezerano ya Arusha no kwemera ibwirizwa shingiro rya yakomoka ko uyu munsi bigenze gute. Amasezerano kandi ya Arusha yaradufashije abarundi twari nubana ayo masezerano ya Arusha nyene bariko barata kucavu ndabarahiya tabayo naba kwanda kwandika ibyo bandika bakaririmba ngo cyarabavunye cyaragize gute yeka cyabavunye umunwa ndabarahiye yataba amasezerano ya Arusha sinzi ko n'uyu munsi bataba bari hehe za mutenderira ukore n'ahandi ntibabeshi nta rugamba batsinze baraje kubwa amasezerano ya Arusha bagira imana kubera abarundi bashaka ngo ibintu ngo bihinduke abarundi barabaha amajwi baratwara.
Agatogwasa avuga ko kubona CNDD-FDD ikirashaka guhakana amasezerano ya Arusha bisa no kwibagira iyo bavuye. Leon Sengenda Kumana icegera cy'umukuru w'umugambwe Frodebu yagarutse ku bantu bakubagura abashaka gutora oya.
Abo bakuragura abantu bariko bavuga yuko iribwirizwa nshingiro ari ibitwotora oya barakwiye guhanwa kuko n'abantu badasonera n'umukuru w'igihugu yabashitseho yababwiye ati harabazigisha oya hari nabazigisha eko abo bose muri abakingira mu basone ariko twumva n'abantu byirirwa bagandagurwa nko kuriko kuravugwa naho twavuye naho twagiye ko badashobora guhanwa mwebwe muri abahanisha oya gutora oya 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 mu bahari.
Umushinga amateka agatogwasa yamenyesha bari ngaho ko muri kino gihe icyihutirwa taruguhindura ibwirizwa shingiro mu Burundi.
Ibibazo byari kuturazishinga nk'abarundi birahari kandi ni byinshi ubugoro nibwo twari kugwanya ubukene uyu munsi uyoberwa gukorera umushahara uyoberwa udakorera umushahara twese turaganya ubukorera umushahara yabwirizwa kubona ko buri mwaka ari ikintu cyiyongerera ko none nutwo twizwa yuko dufise n'agaciro k'amafaranga yacu kaguma gakoroka na wa mushahara nta muntu akibumbwa n'umushahara ibyo nibyo twari kwiruka gutorera inyishu nitwari kwiruka kurondera guhindura amabwirizwa ashingiro ngo bikunde ngo twiyongere ibiringo akanovera k'indero mu mashuri kumakatituka none nimba uyu munsi mu Burundi ataka novera kahari mu ndero akabatakazi kahari wa wundi ari kugira amahirwe yo kugenda muri Tanzania muri Kenya na hehe azogenda umutwe garagara ibyo byose nibyo bibazo twagomba kwicarira uyu munsi mu Burundi dusa naho twakiri umukenye n'amakungu ibyo nibyo twagomba kwicarira tukaraba ingene imigenderanire n'ambabanyi ibijyanye n'amakungu yonagugwa mugabo ibyo menga ntawe menga ntibituraba ngo twirukire guhindura amabwirizwa shingiro.
Ivyo buri byo gusozera kwigisha gutora oya kuruna ndi rw'amizero y'abarundi byari bicungerewe bikomeye n'igipolisi haba mu rugendo canke mu gihe c'amajambo yo kwiyamamaza nyezina Igitega Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika.
Fidela Dantone Nsabimana arakenuye amakuru yose yerekeye ivya kamarampaka yimirije mu gihugu c'u Burundi hazoba ari kwigenekerezo rya 17 kuno kwezi nyene mushobora gusubira kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukom ivya kamarampaka turaca twinuganza mu kanya ariko tubanze tubibutse ngene mushobora kumva ijwi rya Amerika biciye ku mirongo migufi ya shortwaves.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu n'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Gite cha kabice ibiganiro tubafitiye twari twemeye ko tuza kunoganza ibya kamarampaka mu Burundi, ariko turagaruka kandi kuvyerekeye igandagurwa ry'abanyagihugu bagera kuri 26 ku munsi wa gatandatu mu ntara ya Cibitoke. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yashatse kumenya ico bamwe n'abandi bagona kuri iyo kamarampaka, ariko kandi n'ibyo bwicanyi bwahatse gucira mu gato ivy'iyo kamarampaka. Gutyo yegera Njangwa Gilbert Beko arongo ishirahamwe Onelope rikwirikirana amatora mu Burundi, yongeye aganira kandi na Pierre Claver Nahimana umunyamabanga mukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu hamwe na Emmanuel Bamenyekane we avuka mu ntara ya Cibitoke. Reka rero dutangure twumviriza Pierre Claver Nahimana icagona kuri ibyo bibazo bitandukanye.
Kuri ico gitero cyakozwe mu Cibitoke kigahitana Barundi batari bace, twaramaze gushikiriza aho duhagaze mu mugambi Sonafrode. Twarashikirije yuko duteye ivyasi ico gitero n'abagikoze, tubona yuko ari kibi gikomeye cane gose, tugasaba ahubwo yuko Abarundi bose boja hamwe kugira ngo ntibitandukanye muri ibihe bikomeye nk'ivyo, kugira birinde baze baracunga kugira ngo ibintu mwene byo ntibisubire. Twongera turahoza imiryango yabuze, twongera tuvuga yuko ibintu mwene ibyo ntibishobora kubaka igihugu na gato, nta siguru na ntoyi ushobora kubiha ya politiki canke y'ukundi kundi bavuga ati nakoze ibintu mwene ibyo. Ibyo n'ibintu bidakwiye gukorwa na gatoyi. Twiyamiriza
namwe mushya ntahe Emmanuel Bamenyekane, nashaka mutubwire ukuntu mwa wonye ico gitero mu gihe siguro nki ico gitero kivuze ki.
Ego me murakoze kumpereza ijambo kuvyerekeye ico gitero cabaye ku munsi wa gatanu. Ica mbere co nashaka kumenyesha abariko baratwumviriza nuko jewe mvuka mu ntara ya Cibitoke nyene. Uwo munsi tukaba twari twiriwe muri komune ya Mabayi, aho twari twagiye kuraba ukugene bariko barigisha ivyo gutora ego canke oya iribwiriza nshingiro. Hanyuma ibikorwa byari byagenze neza, bona abanyagihugu bose bari mu mabarabara kandi bari no mu migambwe itandukanye. Twese dutahuka mbere n'amasaha akuze ko je nari navuye mu Cibitoki hafi saa kumi na zibiri n'inusu. Duca mu ibarabara ryose tubona ari umutekano ntangere, hasanzwe hariho abapolisi basanzwe bacungeye iryo barabara. Hanyuma niho ubuke mu gitondo twaza twumva ko iryo bararyaguye. Twe twaguye mu gahundwe twumvise abantu bishwa bari bo, ugasanga n'abantu babira imitsi ata kintu na kimwe basa basana n'ibya politike, ugira ngo nibyo baba bahoye. Uretse n'ibyo nabo bari aba politike ukugene babishe kwica abantu batagira ico bivunisha, batazi ico bazira. Urumva ko bibabaje cyane gose muri bino bihe tugezemo. Mu ncamake rero byaratubabaje cyane gose, kandi bitubabaza twebwe nk'abavuka ntara ya Cibitoki. Twamye tugira abantu baza barondera ibyicaro bya politike, ugasanga barinjiriye mu ntara z'iwacu barisha abantu ataco bazira, kandi benshi muri abo bantu atani bya politike barimo. Turasaba rero kandi turizeye ko nk'uko umushikiranganji w'igihugu w'umutekano hagati yabivuze ko abantu bakoze iryo bara u Burundi buzobakurikirana bakurikiranire niyo bagiye, kugira bahanwe bimwe biboneka kugira abenegihugu babe mu gihugu batekanye atacu bari ko barazira
igome namwe
rero abarundi bose no mu migambo yose no mu ntara zose no mu butandukane bwacu dufise bo kwifatanya n'abanyekibitoki kugira abantu bakoze iryo bara bazi bakurikiranwe kandi bose bategwe ibyatsi yuko ntabwo byumvikana kugera boza kuvumbura abantu mu itiro bakabica unyamaso
mushana he Gibert Beko njangwa Gibert Beko mwebwe murakwikira amatora imbere yuko aba gihe cy'amatora ikandi nyuma yaho ico gitero mu giha insiguro
ebye muri onelo se twara bikurikiranye turumva nyene ingene bagiye kwica abantu iyo migwi yabishe ni migwi y'ingozi z'ibibi tubona yuko ari ibintu bari bamaze iminsi bavuga bijyanye n'ibihuha mu Burundi bavuga yuko ngo ibwirizwa nshingiro ngo ntibitogwe ugasanga hariho imigwi yinyegeje iyo migwi rero ishobora kuba iri muri Congo Kinshasa akaba nabo bashigikiye bari hajya muri za Rukoko abo rero nibo boba bariko barakora ibyo bintu by'iterabwoba kugira ngo baburagize batere ubwoba urumva bari bamaze iminsi bavuga yuko hariho abana ngo bariko ngo baranyuruzwa ariko igipolisi kikaba carabihinyuje inzego zose z'umutekano zirabihinyuza ibyo byose rero bijyanye n'ibyo ni iterabwoba kandi n'ibintu bibi cyane kuko byica abenegihugu bagira ubusa kandi bari abagenjwe imigambwe bose bubahirizwa mu kwiyamamaza kwabo nta kuntu na kumwe rero hobaho imigwi nk'iyo twebwe muri Onerope tubona yuko ari ibintu bitagira izina bitagira isiguro kubona habaho umugwi wiyadukiza ukagenda kwica abenegihugu mu gihugu hagati atacu bazira atani bya politiki bashobora kubaziza ibyo ni ibintu by'agahomera bunwa bikwiye kugwanywa tugasaba leta rero cyane cyane yuko leta igira uruhara mu gucungera umutekano w'abenegihugu naho babaciye mu byahumye ariko bagakoresha inyabune isanzweho kugira ngo uwohirahira ngo asubire kugaruka gukora ibintu nk'ibyo bamufate mpiri bamucira urubanza bakoresheje amategeko
egome tugarutse naho ku gikorwa cyo kwiyamamaza cyari kimaze indwi zibiri shyirahamwe Onerope ryarakurikiranye icyo gikorwa murasha kutubwira mu majambo make cyane rwose mu kanya gatoyi ukuntu mwakibonye icyo kiringo cyaravuzwe ko menshi abantu ikabatera ubwoba abandi imigwi itandukanye n'imigambo itandukanye eka abitirira umugambwe cyangwa urunani batarimwo mwebwe icyo gikorwa mwakibonye gute mushya ntahe njangwa Gibert Beko ukanye gato
yegume muri iyi minsi 13 iheze kuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuguruye imyiyamamazo itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu ku itariki zibiri rero baki batangura kugurura neza imigambwe yose irajya ku kibuga irugurura imyiyamamazo yo gutoresha ego cyangwa oya ibwirizwa nshingiro twabonye neza yuko muri rusange byagenze neza cyane kuko imigambwe yose myinshi yavuga rumwe na leta aho niho hatandukaniye mbere n'ibyahahora mu myaka iheze ubu imigambwe myinshi itavuga rumwe na leta nayo nyine itoza ibwirizwa nshingiro ego kandi ikazoritora ego icyo ni ikintu gikomeye cyerekana yuko demokarasi iri kiratera imbere mu Burundi kumvira
umushyirahe Pierre Claver Nahimana ku mugambwe sawanya Frodebu byagenze gute hari muvugiye iki kuri icyo gikorwa kigiye kumara indwi zibiri
mu bisanzwe kuri iki gikorwa cyo kwiyamamaza kiriko kirarangira wihweje ingene cyari cyatanguye imigambwe yari yacitabye ari myinshi kandi mu ntango warabona yuko mengo ibikorwa birashobora kugenda neza ariko nkumbura iyo hataba nk'ibyaciye bicamo byo muci bitoke bituma nkumbure haba mu mwijima muri iki kibazo umuntu ari kugira indi raporo ariko ku byo twabonye hariho ahantu hamwe hamwe intara zimwe amakomine amwe turafise raporo kuko
abaduserukira mu makomine ma province baraduhaye amaraporo ahagije atwereka yuko mu makomine amwamwe abanywanyi bacu bagiye barahohotegwa ugasanga hamwe hamwe mu makomine amwamwe abahategeka barabuza umugambwe Sonya Fodebu kwiyamamaza cyane bakabima nk'ibibanza bakabangira kujya mu kibanza kimiki bakagerageza ariko bikanga ahandi naho hakabaho abanywanyi bahohotegwa hamwe banakubitwa bakameregwa nabi ibyo byarabaye nico tuma tuvuga tuti ntibyageze neza nkuko twabyifuza kuko hari ibintu byageze nabi.
Mwarashowe gushikiriza ivyo birego nk'umurwi ujeje gutunganya amatora
ivyo hamwe twarabashikiriza handi nturaho nk'umanya kubyegeranya kugira ngo tuvyandike tubitange kugira abamwanya muto cyane gose hamwe hamwe twarabishikirije handi twarabishikirije ariko tuzora umwanya wo kugira raporo yo kuri ibi byose kuko ubu turiko turabironga
mu gihe amatora azoba kwigenekezo rya 17 mwihweje ibyo bintu byose byabaye muzokwemera ibyavuye amatora
naho byagenze gucya twebwe raporo tuzotanga raporo yuko ku byadushikiye byo twabonye aha ko turabifitiye ibyemezo ama aho bitageze neza turahabona tuzobivuga tubishikirize mugabo ibizovu matora navyo ico n'ikindi kibazo yaba oya yaba ego kizovayo twebwe twaramaze kuvuga yuko tuzakira ico
mushana he Emmanuel abenyekane namwe mutubwire maja mu make cyane gose mwarakurikiranye icyo gikorwa mu ntara zitandukanye z'igihugu cyagenze gute kubwanyu
ego me murakoze jewe imbere yuko mvuga kugene byagenze nashaka kuvuga nk'umuntu yabaye hanze yabaye Buraya imyaka irenga 20 nagiye mbona kugena abandi biyamamaza mu by'ukuri ndabye kugena byari ko biragenda hano mu gihugu hagati nsanzwe mfite akazi gatuma nja mu ntara zose mu ma province yose mu ma commune yose nkabona kugena ibintu byari ko biragenda je ndashobora kuvuga ntihenda ko Uburundi bushobora kuba na karorero ku bindi bihugu byo muri Afrika na bya bihugu by'u Buraya bikunze kuduhereza amasomo bikaza kuraba ukugene ibintu bya bitunganijwe mu by'ukuri nkuko nari nababwiye nko mu ntara ya Cibitoki aho naciye mbona umugambwe CNDD-FDD uri kurazibukana n'umugambwe wa Gwasa bamwe biyamamariza hariya abandi biyamamariza hariya byaratuyoheye cyane gose nka twebwe twarabaye no hanze ukabona uti ibi bintu ni byiza birabereye nk'uko jangwa ari yabivuze ukabona ko hari abantu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bari ko baravuga bati muzotore ego nk'umugambwe uri ku butegetsi ukabona nabandi batari mu mugambwe umwe nabari bakavuga bati muzotore oya ukabona ko bose bahana ibibanza bagira mu izo mitingi abanywanyi bavana muri ama mitingi bagahoberana bagasangira agacupa kakavu na musasa nukuri byari bibereye nuko nyene haci hazamwo aba bagizi ba nabi bakica abantu n'ahandi hoho muri rusangi nukuri ntawovuga ko aya ma mitingi yagenze nabi cyangwa ngo ari abo bahohote
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Renova mwiriwe neza egera telefone Renova uvuga cyane
mwiriwe neza
muri hehe ga Renova
mu ntara ya Cibitoki
ego me izina gikirundi ninde izina ryawe gikirundi
ni kubw'Imana Renova
kubw'Imana murafite ikibazo murafite icyumviro
ego nanze nafite icyumviro nagira nterere mu bisanzwe
ego
kuke ikibazo mwari ko muvuga byerekeye imyiyamamazo musanze imyiyamamazo yagenze neza ntaho duherereye ino mu ntara ya Cibitoki apare yuko haciyemwo insida ugasanga donke tukagira ikibazo cyo kubura abacu donke n'ibintu byatubabaje cyane dayere bonero no gusaba yuko ubutungane bwokora bukadukorera amatohoza tukamenya baduhekuye ama mu bisanzwe kuzerekeye ibintu by'imyamamazo y'abategetsi bazitwayemo neza mu bisanzwe n'abanyagihugu bazitwaramo neza umwe ruvuze ukuru gakwiraho hati abahe gushamirana kw'abategetsi n'abanyagihugu nta n'umwe agira gutya abwangarika arashamirana
Nuko rero nshuti bakunza ka bino ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro byo mu Kirundi no mu Kinyarwanda twari tubafitiye muri kano kanya turongera samaya n'iminota 30 mu yandi makuru turiko turabategurira muri iyo hariho yerekeye mu rugwi ujeje kuzokora amatohoza kubwicanye bw'abagera kuri 26 mu ntara ya Cibitoke aza kwari igihe cy'isaha imwe na 30 ku makuru azo ariko ravugwa mu Burundi.